Ndabahaye ikaze yuvuye mu mutima mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu, kandi ndabifurije imigisha iva ku Mana. Reka dusome ijambo ry'umwami riri muri Petero wa mbere igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere imbere ko dusenga. Petero wa mbere igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere. Nuko rero mwiyambure inzigo yose n'ubugunge bwose n'uburyarya n'ishari no kuvuga abandi nabi kose. Umurongo wa kabiri, mumere nk'inzo yazivutse vuba, mwifuze amata y'umutima adafunguye kugira ngo abakuze abashitse kugakiza. Murongo wa gatatu, asangwa mwarayumvirije mukumva yuko umwami wacu agira neza. Nuko mumwegereye ari we buye rifise ubugingo, ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riri n'igiciro. Murongo wa gatanu, mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu, mugire ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Murongo wa gatandatu, kuko mu byanditswe hari amajambo ngo raba ndashyira Siyoni ibuye rigumya imfuruka, ryatoranijwe riri n'igiciro, kandi uyizera ntazomaramazwa. Murongo w'indwi, nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo giciro, ariko ku bantu abanga kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye n'iryo ryahindutse irigumya imfuruka. Murongo munani, n'ibuye ritsitaza n'urutare rugwisha, kuko batsitara ku ijambo ry'Imana bataryumvira, kandi nicyo bashiriweho. Murongo w'icyenda, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Murongo w'icumi, kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana, kera ntimwari bwagiriwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Ngo cumi na rimwe, abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ibyifuzo by'umubiri birwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo mu byo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu byiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Ku munsi bagendeye, turashobora kwinjira muri no jambo mbere turaza kwinjira mu buke buke muri make ariko mbere yuko tubikora tubanze duhaguruke dusenge. Data twese turi mu ijuru twasomye ijambo ryawe ewe mana ryinjiye mu mitima yacu uvugana natwe nk'uko se avugana n'abahungu n'abakobwa biwe nutugire abana bumvira abana ushobora guhimba bashobora guhimbara nutubohore nudukure ko ukutumvira kose nutugire ubwoko bw'Imana bwidegembya kandi bwiyeguriye wewe abantu bacunguwe dushobore kubakwa uno munsi mu buryo bw'imwemu kugira ngo dushobore dushobore kubonana nawe mu buryo mu mwemu. Mwami Mana yacu nudufashe kugira ngo tugirirwe ubuntu imbere yawe kuno munsi wo kugendererwa k'ubuntu. Mwami tubabarire ivyaha n'amakosa yacu duciye bugufi imbere yawe wewe Mana yera kandi y'ukuri ufise amaso ameze nk'imbeya z'umuriro imbere yawe ntagishobora guhagarara kitari munsi y'amaraso kandi kitari muri Yesu Kristo kandi kitari muri Yesu Kristo. Mana yo kwizigirwa hindira kure imwemu yose itavuye kuri wewe nutubohore udukiza ibibi kandi utwambike ubuntu n'imbabazi nk'igitsibo. Mwami nube hagati yacu uyu munsi nk'uko wabisezeranye turabigusavye kuri twebwe si ibintu tubona ko ari ibintu bisanzwe uvuganye natwe ariko tuba tubona ari amahigwa akomeye cyane. Mana ushobora byose nuduhezagire muri kano kanya uduhezagire mu kubw'ubutunzi bw'ubuntu bwawe yikora tugishize munsi y'uburongozi bwa mwe mu wawe yera nuze wakira ibifitiye uburenganzira muri jewe no muri twebwe twese kandi tuributse abakozi bawe yabo watumye bose n'abantu bawe bose ku isi yose. Mwami nubahezagire uhezagire abari mu mvuruka zine z'isi kandi uduhezagire hano hantu nako uduhezagire nuhezagire aba bose bazokumva bazokumviriza kino gikorane aho bari hose nubahezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen. Twicare. Nankeka mwabonye yuko ko twahagurutse igihe batubwira ngo turimbe ka karirimbo ngo urabereye nshaka kuvuga yuko nk'uko byanditswe mu byahishuriwe Yohana igice cya gatanu bijya biremwa byo mu ijuru abamarayika bose baguye bubamye bavuga ngo urabereye natwe turahaguruka ariko dufite ugutinya muri twebwe kuko tuvuga tuti hari umwe gusa abereye akwiye gushimwa no guhimbazwa. Uno munsi turaza kuvuga ku cigwa Imana ikeneye kuduhishurira bice muri mwe muwe yera kandi ikaba ikeneye kutwugurura amatwi. Twahereye kuri Petero wa mbere igice cya kabiri, ngiyi imirongo mikeyi n'amajambo makeyi akora ku mutima afite icyo asigura gikomeye cyane twumvise kandi twasomye. Twasomye gushika ku ryungane rivuga ngo bazoshima Imana, bahimbaze Imana ku munsi bagendereye, atari ku munsi bazoba bari imbere y'intebe y'urubanza, ariko ku munsi Imana izobagendera bazohimbaza Imana. Birakwiye yuko ku mpera y'igihe cy'ubuntu kwasubira kubaho igihe cy'ukugendererwa n'ubuntu bw'Imana, ubwo buntu nabwo buze bukore kuri abo bose Imana yatoranije. Amaso yabo azokuguruka kandi bazotahura ko ubuntu ari ubuntu nyene, ubuntu si ikintu umuntu aba yarafite uburenganzira, kandi batahure yuko twese dushobora kucika bizera biciye mu buntu, kubw'ubuntu gusa. Nashaka mbere ku ijambo riri muri Zaburi 82, hanyuma nshyenza mu isezerano rishasha kugira ngo turabe twese tubone uko tumeze nk'uko Imana nayo itubona, nk'uko natwe duhagaze imbere yayo kubw'ubuntu. Kuko niba tudatahura icyo turi cyo, ntidushobora gukoreshwa n'Imana mu kwizera. Zaburi 82, umurongo wa mbere, Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Umurongo wa kabiri iti, muzogeza hehe kugoreka imanza no gutinya abanyakibi ku kigohe. Umurongo wa gatatu, mucira imanza umugoyigoyi n'imfuvi, mucira imazwa n'umuruswa imanza zigororotse. Umurongo wa kane, mutabare umugoyigoyi n'umukene, mubakure mu maboko y'abanyakibi. Umurongo wa gatanu, abo mbwiye ntacyo bazi ntacyo batahura, bagendeye mu mwiza amatanguriro y'isi yose aranyiganyiga. Umurongo wa gatandatu, nijyewe ubwanjye navuze nti muri Imana, mwese muri Imana muri abana b'isumba byose, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Umurongo w'umunani, haguruka Mana ucire isi urubanza, kuko uzogira amahanga yose ishamvu yawe. Ikindi gishinga uno munsi nuko nico ivyanditswe bitwereka, ivyanditswe bitwereka ico twe turi. Reka tusubire mu mirongo ya ibiri, ni ukuvuga umurongo wa mbere n'umurongo wa gatandatu. Imana ihagaze mu ikombe ryayo icira abacamanza urubanza. Bibiliya Befranka akoresha yanditse ngo Imana ntonto, atari ibigirwa mana, Imana ntonto. Ku murongo wa gatandatu naho agacyavuga ngo nijye ubwanjye navuze nti muri Imana, mwese muri abana b'isumba byose. Umurongo w'inu, ariko muzopfa nk'abantu, muzotemba nk'umwe wo mu baganwa. Hano turabona ibintu bibiri, navuze nti muri Imana. Murongo wa gatandatu, ku rundi ruhande hakavuga ngo muzopfa nk'abantu reka tuje mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana umurongo ugiye cyica umurongo wa 33 haravuga ngo Abayuda baramwishura bati Abayuda baramwishura bati ntituguteresha amabuye kubw'igikwa cyiza ariko nuko warogose kuko wewe uri umuntu ukigira Imana Tatulakane Yesu arabishura ati mbega ntihanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana Tatulagatanu none ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana ryashyitse ko kandi byanditswe ntibishobora guhinduka Tatulagatandatu mwebwe mubwira mute uwo data yejeje akamutuma mu isi ngura rogose kuko navuze nti ndi umwana w'Imana reka dufate nk'ama ibi bikurikira Umwami wacu yabwiye Abayuda ati mbega icyanditswe ibyanditswe ntibyise ntihanditswe mu byagezwe byanyu ngo navuze nti muri Imana rivuga kwabo ijambo ry'Imana ryashyitse ko mbega abo bantu bari barabaye bari abavugishwa n'Imana abo ijambo ry'Imana ryaza ko abantu baronse ijambo ry'Imana bakiri ijambo ry'Imana abantu bakiri ijambo ry'Imana maze bakagira ubuzima bw'Imana muri bo biswe abana b'Imana isumba byose imbere y'Imana sinzi niba tumaze kuvuga kuri bino bintu hano hantu haraheza amayinga atari make ibi bintu biranyiganyiza cyane birankora ko mwarasomye ubutumwa bwa Mwenezabura namuvuga kuri Melkisedeki kandi turatahura ibitegerezwa kuvugwa ijambo cyangwa ngo logos kwari kugaragara mu buryo bw'umubiri w'uburyo bw'impwemu kwari kugaragara mu mubiri w'uburyo bw'impwemu twebwe twari mu mana cyangwa mu byumviro byayo mu guhoraho ntitugeze tugaragara na rimwe mu mubiri w'uburyo bw'impwemu ntitugeze tugaragara mu mubiri w'uburyo bw'impwemu ariko nitwakugwa ko kino uno mubiri w'inyuma tuzohindurwa twambara umubiri wo kuzuka maze duse n'umwami nk'uko byanditswe muri Yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa gatatu hano muri no jambo umuntu siwe yishuye ariko uhoraho wenyine niwe yishuye Umwami wacu niwe yishuye bamufashe nkaho arogose maze baramubwira bati wewe uri umuntu ni kubera iki wigira Imana kandi by'ukuri cyo kuba ari kurogota gukabije gukomeye umuntu wo ku isi yigize Imana kuba ari kurogota koko ariko umwami wacu ntibyari ibyo yigira umwami wacu yari Imana yari Emmanuel yari Imana kumwe natwe ego nibyo ntiba bobo barabujya mubiri w'inyama gusa bari gushobora kuvuga bati torakuzi turazi bene nyoko nabashikawe umaze imyaka yose imaze uri hagati yacu uturazi ubwato bw'inka wavukiyemwo turakuzi wewe wigira iki yari imana kana kongera ka umuntu yari imana kongera ka umuntu kandi abantu babonye gusa ivyinyuma ntibashoboye kumenya guhishurwa kuva ku mana muri Kristo yamara hariho ikirenze ico kubona kuko umwami wacu yavyawe na mwemu kandi yari umwana w'Imana ivyo turabizi ariko ivyo ntibigarukiraho twagizwe abahungu n'abakobwa b'Imana biciye muri we kandi dutegerezwa gutahura ko twagizwe dusangiye kamere n'Imana abavugishwa n'Imana abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe imana ntoyi bashoboye gusangira kamere n'Imana ikamere y'ijambo ry'Imana rihoraho ry'Imana bacitse agace k'Imana kuko bafashe ijambo ry'Imana riba muri bo bacitse abadapfa ibyina muri bo mu bugingo bwabo bagizwe abahungu b'Imana umwami wacu aravuga ati ivyanditswe bya bivuga yuko abo ijambo ry'Imana ryashitse ko aba nikuvuga abajyakiriye imbere yuko na Kristo agaragara ni murabe kuno muhingamo ko mumenye yuko ko abavugishwa n'Imana bakiri ijambo ry'Imana mu kwizera bari abahungu bisumba byose kandi biswe Imana imbere yuko ijambo ryambara umubiri muri Yesu Kristo umwami wacu biswe Imana kubera ko Imana ishobora byose yaba muri bo biciye mu ijambo ryayo rizima kandi ridahinduka ngo muri Imana kandi muraba abana bisumba byose ngiri ibanga rikomeye cyane kumbure umuntu ari gushobora kugenda kuraba Noa uwo ijambo ry'Uhoraho ryaje ko akamubwira ati Noa we turakuzi turazi inkuru zawe zose n'ibindi Noa turakuzi uri nk'abandi bantu bose kandi uko bimeze kose uzopfa nk'abantu bari gushobora kugenda kuri Aburahamu no kubwira abandi bavugishwa n'Imana bose kubabwira bati ntiwigira ikintu gikomeye ntiwigira ukomeye ntiwibaze yuko utandukanye n'abandi bantu mu bana bagukikuje utegerezwa kurya kandi ukanywa cyo kimwe n'abandi umeze nka twebwe twese turakuzi haize igihe kinini tukuzi bakundwa urabye inyuma Enoki Noa Aburahamu Isaka Yakobo Yesaya Yeremiya Ezekiyeli Eliya Elisa n'abavugishwa n'Imana bose ubaravye inyuma bari bameze nka wewe na jewe nkabo bari bameze nkabo mu gihe cyabo kandi bari bameze nkabo mu gihe cyacu ariko biranditswe muri Yakobo 5 ngo Eliya yari umuntu nkatwe atari wundi ntihigeze habaho abandi bantu burya abantu bakora mu buryo butandukanye ariko burya ntibatandukanye ariko abo bantu bo ntibashobora kubyerekana inyuma nk'uko bari ngo ntibashobora waravye inyuma ariko ushobora kuvuga ati wa muntu mwabagabo mwe ni mugezaho ariko bajya abantu ijambo ry'Imana ryaje ko ntibari siba bari babitanguye kandi bari gushobora kubihagarika uhoraho niwe yari yavuganye nabo kandi atuma muri bo habyuka ikintu kivuye ku Mana mu bugingo bwabo kandi yari yamaze kubita abahungu b'Imana abana b'Imana mu isezerano rya kera aba n'abantu ijambo dufise uno munsi mu byanditswe byera ryaje ko iryo risoma mu byanditswe byera abo ryaje ko bari Imana kubera ko bari bahaye ikaze iby'Imana muri bo abantu barashobora guca bavuga bati ngo haranditswe mwo murongo nyene ngo canke mukurikira ngo haranditswe ngo nabise Imana ngo nabiswe ngo nabise ngo murabana bisumba byose ngo ariko mutopfa nk'abantu ego ivyo byose ni by'ukuri bapfuye nk'abantu ariko ku munsi wo kuzuka abera mu isezerano rya kera nivyo bapfuye nkuko abandi bantu bose bapfa ariko ku munsi wo kuzuka barazutse dusomye Mateyo 27 duhere ku murongo wa 51 igihe Kristo yapfa ku musaraba i Golgota haraje umwiza mwinshi izuba ricura umwiza habagu dehinda kwigutigita ku isi ibitanda birasadagurika imva ziruguruka hanyuma rero hacya izindi jambo ryiza cyane rivuga ngo imva ziruguruka imibyimba myinshi yabera bari basinziriye irazurwa bava mu mva amaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi 52:53 nivyo avugishwa n'Imana bari abantu nka we na jewe ariko kubona ijambo ry'Imana ryari ryaje kuri bo bakagizera kandi bakakira muri bo urubuto rw'Imana ihoraho bace basangira kamere n'Imana biciye mu ijambo ry'Imana yacu kandi ivyo vyabaye kuva mu isezerano rya kera barizeye Kristo bari bazi yuko azoza kandi ko azokwigaragaza mu mubiri w'inyama Yobu yaranabivuze aravuga ati naho umubiri wanjye wobora ndazi ko nzibonera Imana yanjye kuko kandi ko ku iherezo azohagarara ku isi n'abantu b'Imana bazungurutse isi yose kandi bagenda batwaye urubuto rw'Imana kandi batwaye urwo rubuto rw'Imana barutwariye abandi ahubwo bacitse bagize umugabane ku masezerano bari batwaye bongera barayatangaza bayabwira abandi nicyo gituma handitswe mu cyete cyandikiwe Abaheburayo ngo ntibashoboye gushika ku byasezeranywe tutari kumwe bategerezwa kurindira ko natwe dushigwa mu gitigiri kumbure mukeneye yuko ndabibasomera Abaheburayo 11 n'umurongo wa nyuma umurongo wa 40 haravuga ngo kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba cyiza kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe Abaheburayo 11:40 ndabasabye mu bitahure kuri uno muhingamo abantu b'Imana ijambo ry'Imana ryashyitse ko biswe Imana kandi bongera bitwa abana bisumba byose bari abantu bari bafise muri burubuto rw'Imana hano ku isi, kandi be basize igishinga ntaye kizima c'ivyo bari barizeye kuvyo bari kuvyo Imana yari yababwiye. Yesu umwami wacu yari nk'intanga mara kwarugushi kwari yari ndunduro cyangwa kwarugushitswa kwivyo abavugishwe n'Imana bari bavuze. Muri we ijambo ryose ryambaye umubiri, kandi twarabonye ubwiza bwiwe, ubwiza bw'umwana umwana w'ikinege yavyawe na data, yuzuye yavuye kwa data, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi byo ntibihagarukira ngaho, nk'uko ijambo ryabwiwe avugishwe n'Imana ritagarutse ubusa, ariko rikaba ryararonse gushitwa kwaryo, ni nako ijambo ryose ritegerezwa gushitswa mu ishengero, kandi bikozwe n'ishengero, bikorewe mu ishengero. Uno munsi tubwirizwa gutahura yuko tukiri abantu kandi twambaye umubiri, kandi ko turindiranye igishika guhindurwa kw'imibiri yacu, kandi ko twifuza yuko biba uyo munsi cyanke ejo. Ariko nimwibagire yuko kandi yuko ibi bintu ni ibintu bihoraho, ko twebwe turi twacitse abahungu n'abakobwa b'Imana mu kwizera kubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Umuntu aje akaza huri cyangwa akaza kundaba jewe akambwira ati umve ndakubwire, uvuga yuko uzozamugwa, kandi ko uri mu mugwi w'abatoranijwe, none we wibaza kuri giki? Baraje ku mwami wacu baramubwira bati warogose ku Mana, wewe uri umuntu buntu, umaze imyaka yose tumaze tukubona, we wigira iki? Bakundwa, turi abantu atari abantu gusa, tubayeho kandi tuzopfa nk'abandi bose, ariko ku munsi wo kuzuka itandukano rizoca rigaragara. Urupfu hari igice ruba rurangije, maze rero ukuzuka nako kugaca gutanguza ikindi gice kigira kabiri. Abo mu isezerano rya kera bategerezwa kugaragara ku muzuko wa mbere, bazuranywe bazutse ku munsi Kristo nawe yazuka. Nicyo kimwe rero n'abantu uno munsi bahamagawe kandi bazozamugwa nk'ishengero mugeni, nka wa mugwi w'abatoranijwe, abo bazoba bameze nk'umushuzo. Mu nyuma y'imyaka igihumbi hazoba ukuzuka kwa kabiri. Uno munsi umwami wacu akeneye kutwereka ko tutabwirizwa kwiraba twebwe ubwacu, ariko dutegerezwa kuraba ku Mana nzima. Imana nzima iyo yaduhaye ijambo ikarishira mu mitima yacu, si wewe cyangwa jewe twigira abahungu n'abakobwa b'Imana, ahubwo twabyawe bwa kabiri n'urubuto ruhoraho rw'ijambo ry'Imana no kubwamwe mu Imana. Kandi niho duhagaze. Abo bose ijambo ryashyitseko bari biswe Imana, kandi havuga ngo Imana iri hagati y'ishengero ryayo. Dushaka kuba Imana ihagaze mu ikombe ryayo. Dukeneye kuba ishengero ry'Imana, aho Imana nayo ishobora kuba. Kandi izera ko niba bavugishwa n'Imana, babo bari barindiriye ugushitswa kw'ijambo, nimba bo biswe Imana, maze uhora akavuga ngo Imana ihagaze mu ikombe ryayo, mu ishengero ryabo, kandi icira imanza abacamanza, icira imanza abo biswe Imana, nimba abicyo gihe, nimba bari igihe bari bakoranye Imana yagaragara hagati yabo, ni kangahe twebwe turi ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu, twebwe ni kangahe twe twabwirizwa kubona ngere, twe tukabona yuko Imana izotuma habaho urunganwe rw'abantu basa na Yesu Kristo umwami wacu. Mu byakozwe n'umwigisha 17 Pawulo cyangwa reka tuvuge wanditse hajya ahantu aravuga ijambo rikomeye cyane, haranditswe hano mu byakozwe n'intumwa 17:27 haravuga ngo kugira ngo barondere Imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona nahita ari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. 18 kuko muri yo ariho tubeshejweho tugenda turi n'ubugingo nkuko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati ngo kuko natwe turi uruvyaro rwayo. 19 nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa ni zahabu canke ifeza canke amabuye ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Aka kajambo niko kankoze ko kavuga ngo kuko natwe turi uruvyaro rw'Imana nk'uko twebwe twese ku isi dufise ishusho ya Adamu wa mbere, ni nako twebwe twizeye dufise ukwizera kuzima muri Yesu Kristo umwana w'Imana twararonse ubugingo budashira, kandi turi uruvyaro rw'Imana, kandi dusangiye kamere n'Imana, twavyaho bwa kabiri kubw'ivyizigiro bizima biciye mu kuzuka kwa Yesu Kristo ava mu bapfuye. Jo kimwe nk'uko Imana idashobora kugereranywa n'ibyo abantu bashobora kubaza babikura cyangwa bakabikura mu zahabu cyangwa mu biti cyangwa mu mabuye cyangwa mu muringa, ibyo si Imana, ni ibigirwamana. Abana b'Imana rero si ibigirwamana byakozwe n'amaboko y'abana b'abantu bitagira ubugingo, bitagira ubuzima muri bo. No, oya, abana b'Imana baronse cyangwa bakiri ijambo ry'Imana ishobora byose, bakavyaga ubwa kabiri kubw'ibyizigiro bizima, baciye bagigwa bazima, bazuranywe na Kristo, kuko byanditswe ngo nimba twaba twahambanywe nawe mu rupfu rwiwe, twazuranywe nawe kugira ngo tugendane nawe mu bugingo bushasha. Turazi Kristo wari we, kandi turazi abavugishwa n'Imana icyo bari cyo, bagendera kuri nosi bafise ibirenge nk'iby'abantu bo ku isi, ariko bari batwaye ijambo ry'Imana bari barabwiwe, bari barajejwe, kandi urwo rubuto rw'Imana mu mitima yabo rwatumye bagira kameremere y'Imana, kandi bagira imico y'Imana, kandi baca bacika abaragwa b'amasezerano y'Imana. bazubiraba nkuko nako tubiraba ariko ntibashobora gushika kugutunganywa tutari kumwe. Ubure turashitse mu gihe cyacu, nashaka tuvuge yuko abari hano kuno muhingamo, reka tuvuge yuko mwese muzi ibyibango ry'ubuvugishwa ry'igihe cy'iherezo, kandi turazi twese yuko ijambo ry'Imana ryaje kuvugishwa n'Imana akomeye, kandi ko uyo muntu nawe yasangiye kamere kandi akagira imico y'Imana muri we, kandi yashu yacitse igikoresho ubushobozi burema bw'Imana n'ubushobozi bw'agakiza no gukira indwara bwaje kugaragariramo. Ariko ivyo ntibitegerezwa gushimangirwa ko cyangwa ngo mufate nkaho ibintu byose byaheze, ahubwo nimushire wagakwabo. Hanyuma ibindi bikurikira bishya bikurikira ngo ivyo Imana yakoze iciye mu ntumwa yayo mu mukozi wayo kwari kugira ngo yerekane, kandi kwari kugira ngo yerekane ivyo kandi zokora biciye mu bazizera ubutumwa buvuye ku Mana. Namwe bakundwa, mushobora kuvuga muti uyo muntu yari umuntu ameze gute? Urya mugabo yari umuntu ameze nka we na jewe, yaratwara imodoka nkuko we na jewe dutwara imodoka, yari karatwara imodoka nanjye nkaba nicaye iburyo bwiwe nicaranye nawe, inyuma yacu hari hicaye mwenda ta Wood na mwenda ta Softman, twari twicaye ku meza imwe turiko turasangira twongera tunywa, umuravye mu buryo bw'umubiri nta na kimwe cyamutandukanye n'abandi. Narinjiye mu nzu yiwe yabamwo, yari afise ahantu batekera, baba afise ahantu abantu bicara muri salo. Inzu yiwe yari imeze nk'inzu z'abandi bantu bose, kandi umuravye uburyo bw'umubiri wabona umuntu atari umugabo munini ava hariya mu misozi y'Kentucky, abantu bava hariya babita ngo na ba hillbilly, abantu bava muri kaya gace. Iyo arahavugaga ubutumwa, hagiye kuvuga ubutumwa mwemu yaje kuba ariko barumviriza, yaca avuga ngo ndarindiriye umumarayika w'Uhoraho kuko ntari kumwe nawe, ntacyo mba nshoboye mbameze nka mwebwe mwese. Hanyuma yarigeze kuvuga ikintu kimwe, aravuga ati si jewe ntuma ino mpano itangura gukora, ati iyi mpano si jewe ntuma ikora, ariko mwebwe nimwe mutuma ino mpano itangura gukora biciye mu kwizera. Imano y'Imana ikora biciye mu kwizera kwanyu. Aha niho tugeze, murizera uno munsi yuko turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Mwibaza yuko turi ibigirwamana byapfuye, canke ko turi uruvyaro rw'Imana, abantu bavyaho bwa kabiri bakiriye ijambo ry'Imana ku bwa kino gihe twarakira ijambo ry'Imana nk'urubuto mitima yacu. Mwendata Branham yaravuze ati abapolisi barampagaritse, ati itara ry'iburyo ntiryaka, ati abapolisi baca barambarira bati reka tuguce, ati tugira tuguca amande kuko itara ryanjye ry'iburyo ritaka. Nimwibaze namwe, yari umuntu ibintu byose byashobora no gushikira nkuko wowe na jewe bishobora kushikira. Umuntu nkatwe umuntu umurabye mu buryo bw'umubiri umurabye nyuma yari umuntu nkata ariko imbere muri we yari umuntu w'Imana uvugishwa n'Imana uvugishwa w'Imana isumba byose umuntu yaratwaye cyangwa yari umuntu yahishuye amabanga y'Imana nawe yahishuriwe akongera akazezwa mbega ibyo birakwiye oya icyo ako nagace k'inkuru za kahise igice kigira kabiri nuko Imana iciye mu ijambo ryavugishijwe rikangira gahishurwa ryatumye habaho abantu benshi bafise kamere mere k'Imana. Reka nabaze ikibazo, ni kubera ko umwami wacu atavuze ngo abaherezi mwese, abakomoka kuri Aroni mwese n'abalewi mwese ngo bava kuri Lewi ngo n'abana bisumba byose kuko bankorera bari ahera hanje n'ibindi kubera ko atavuze uko. Oya, ivyo ntibiraba gusa abafite ibyo bakora mu nzu y'Imana cyangwa ibyo bakora ariko aha ni ikibazo cyo kwakira ijambo ry'Imana. Ntidupfe gukora ibintu by'Imana gusa mu buryo bugaragara inyuma, ariko dushobore kwakira ijambo ry'Imana mu mitima yacu mu izina ry'Umwami, mu izina ry'Uhoraho. Mu bikorane abavugishwa n'Imana ntibakora ibyo abaherezi bakora. Abaherezi bari bafise igikorwa bama bakora buri gihe, bakora basubiramo bijya bintu nyere kuri buri sabato, ariko uvugishwa n'Imana ntiyamakora cyo kimwe kuri buri sabato. Oya, si uko byari bimeze. Uvugishwa n'Imana wese ntiyaraba iby'uwundi muvugishwa n'Imana yakoze kugira ngo acyabisubiramo abikore uko nyine, ariko ijambo ry'Imana ryaje kubavugishwa n'Imana kandi umwami yavuganye nabo yabamenyesheje ijambo ryiwe abamenyesha n'ukugomba kwiwe. Uko ni ibyo nibyo biri kubiraba muri kino gihe. Abavuga ubutumwa bose barashobora gutunganya gutegura ibikorane byiza. Abavugabutumwa bose bafise integuro nziza cyane kandi abantu abantu biba bikomeye cyane ku buryo abantu no guhema bibagora ko biba bikomeye cyane. Abantu bagatuma haba ibintu bihinduka bikaba ukundi kuntu abantu batokwibaza ko bishoboka, ariko Imana ntiri mu bintu nk'ibyo. Imana iri mu ijambo ryayo. Nimba rero bavugishwa n'Imana, abo ijambo ry'Imana ryaje ko biswe Imana, mbega tuvuga iki uno munsi twebwe abo ijambo ry'Imana ryose ryabwiye ryaje ko muri kino gihe cy'iherezo, twebwe ryaje ko ryose muri kino gihe cy'iherezo tuvuga iki? Bakundwa, Imana yatugize ikintu kidasanzwe, ariko mwe wo muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abaherezi muri ihanga ryera, muri ubwoko bwatoranijwe kugira ngo mube inyegu yanje. None niki mushaka? Imana yari gushobora gukora ibirenze ibyo yakoze. Imana yatumenyesheje umugambi wayo w'agakiza kandi yatwuguruye amaso, twugurura n'imitima. Ubu rero turashobora kwizera. Reka nsozere kuko umwanya uragiye. Twashobora gusoma muri Petero wa mbere, muri Petero wa kabiri, muri Antunga Petero wa kabiri igice cya mbere, aho tubona ko twahawe amasezerano akomeye kandi ko dusangiye kameremere n'Imana. Hano muri ino nyubako hari icyaye bashiki bacu babiri bakuze bashaje. Jewe namwe ndatakupfura batubwiye ikintu kidasanzwe, ikintu kimwe igihe twaho turinjira. Umwe muri bashiki bacu yarabonye izuka. Reka ndababwire uko ivyo bintu byagenze. Mwenda kupfa yicaye hajya n'abajya bashiki bacu babiri ngabajya niho bicaye. Nimba bitababangamira barashobora guhaguruka kugira ngo bemeze ko ivyo niko ndavuga rukuri. Baratinya cyane abantu babaraba, baratinya cyane guhaguruka. Murakoze cyane bashiki bacu. Ngabajya bajya bashiki bacu babiri. Nimubaze bajya bashiki bacu babiri. Na cyane cyane umwe muri aba bashiki bacu mubaze iby'Imana yamuhishuriye. Kandi zera n'umutima wanje wose ko jewe nk'umuntu atwaye buno butumwa buva ku Mana. Ndizera yuko tutazobwihakana buno butumwa, naho byo dusaba guhasiga ubuzima ntitwobwihakana. Twebwe dutwaye ijambo ryavugishijwe, twebwe turabana b'Imana kandi turabana bo kuzuka, kandi Imana si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. Murazi gihe yavuga ivyo ni igihe yiyereka Mose mu gisaka cya kumuriro. Umwami Yesu yasuye muri ya jambo mu isano yishasha aravuga ati Imana si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Suko ndi hano imbere no musi imbere yanyu, ariko mushiki wacu yabonye neza na n'ivyo mwenda Abrahamu yabonye haheze imyaka myinshi. Yabonye intambwe ya nyuma itugeza kwizuka, kuzuka kw'abapfuye, guhinduka n'izamuka, byose yarabibonye. Iyo avuga yuko iyo avyumvire ko arahindaga cyitse umubiri wose. Bakundwa, Imana iri hagati y'abantu bayo. Ibi si ibintu biraba mwe ndatambura namu cyangwa ngo birabe mwe ndata Frank cyangwa ngo birabe mwe ndata Paulo cyangwa Petero. Oya. Yamara ibi biraba abo Imana yavuganye nabo bose. Turashobora gutandukanya hagati y'igusisimuka abantu bashobora kuzana hagati yabo bagasisimuka hagati yabo, hama tukongera tugatandukanya kandi n'ibiva ku Mana, tukabitandukanya n'ibiva ku Mana. Nimunkunde ndababwira ikintu kimwe mu gusozera, nimuhagarare mushikamye ku vyo Imana yaduhaye ku bw'ubuntu bwayo. Kwa gatanu ushize hariho umuntu yaje aho ndi iwanje, yashaka kunyumvisha yuko Imana ngo irafise intumwa igira umunani, ngo mwenda atambara namwe, ngo yaraje, ngo hanyuma arabana n'ibindi byinshi yavuze. Bakundwa, ngira ndabivuge imbere y'Imana kandi ngirira ubuntu. Aha niho ibintu byaciye bikomerera, bwari ubwa mbere byaciye biyangara, ibintu byaciye biyangara, bwa mbere byaciye biyangara. Naciye mbwira uwo muntu agiheza kuvuga, naciye ndamubwira sinaramurindire n'akanya gatoya, naciye ndamubwira amajambo akurikira, ndamubwira nti ubu rero ni Satani ariko aravuga aciye muri wewe, nka kumwe yavuga abwira Yesu asobanura ibyanditswe abicurika abicurangura. None Satani kavugira muri wewe, yashaka kumbarira ngo intumwa igire umunani ngo iri mu byahishwe hari igice cya mbere. Sanamubwira nti uyu intumwa igire umunani, acarambwira ngo byahishwe hari igice cya mbere. Sanamubwira nti mu byahishwe hari igice cya mbere Yesu Kristo umucunguzi wacu agenda hagati y'igitereko ku matara, ibitereko ku matara ndwi by'izahabu. Sishaka yuko mumwita intumwa igira umunani. ujya n'umwami wanje rika n'umucunguzi wanje cyako mwiti ntumugira umunane mukobwa kwiyo kwiburyo hari harimo inyenyeri indwi abamarayika ndwi bamashengero intumwa marayika ndwi bamashengero ndwi ivyo vyace bikorokera muri je ivyo ivyo namubwiye vyose cyako bisubira mu ngaha kwiherezo namubwiye nti mwene data mbabarira nase namubwira nti ishaka ginzu ya y'Imana numva ririko riranja nta kundi no bikora nta kundi ari kubigenza murazi ko vyace bigenda yaciye haguru kubwo nyina aho yari yicaye yashaka kwikubita hasi kugira ngo ansabe imbabazi nase namubwira nti oya ni wirigura ansabe imbabazi nase namubwira nti ndafisi birantera isona kubona hari abantu nka wewe bagumye bicaye imyaka n'imyaka bumva ijambo ry'Imana hanyuma bakabashobora kubaho bakavuga ibintu nk'ivyo bakavuga bakagwa mu makosa mu binyoma nk'ivyo ujya mugabo yashakundira ngo itike ngo nje muri Amerika mpure niyo ntumwigira umunane oh mana yanje bakundwa iherezo ry'ibintu byose rigira rishike byashitse hari amashengero ibintu bishengero kuko icyo gitera ko amatara kiriko ibitereko ko ndwi hari amarayika ndwi n'intumwa n'ubutumwa ndwi bwarungikiwe ibyetendwe byarungikiwe amashengero ndwi bibiri iravuga ngo mu minsi yijwe y'umumarayika w'indwi aho izobagira vuza inzamba n'ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe nk'uko yabariye abasabyi bayo ubutumwa bwiza niwe wavugishwa nayo birateye isoni kubona abantu bumvise ijambo ry'Imana imyaka myinshi bemera bakakira bakaronka ubutumwa buvuye ku bantu abari bo bose abantu babambuzi bakabazanira ibintu byose abantu badutse biyadukije baje hagati y'abantu b'Imana Pawulo yaravuze muri mu byakozwe n'umugice cya 70 aravuga ngo hagati yanyu hazozamo abantu bazozana inyigisho zizimiza y'ibyo bintu bivuye hanze turashobora kubihindira hanze tukabyirukana ariko iyo bihereye hagati yacu bimeze nka kanseri nk'ikimungu hanyuma bigacya bikwiragira bigacya bitangura konona bigakwiragira bitangwa konona abantu no konona ibintu bakundwa uguhishurwa kuvuye ku Mana kurunga abantu uguhishurwa kuvuye ku Mana kurongora abantu kuri Yesu Kristo kandi Yesu Kristo niwe jambo niturindiriye yuko ari wundi muntu wundi aza turindiriye ukugaruka k'umwami wacu nyuma yaho Yohani Mubatizi azaniye ubutumwa bwiwe nta yindi ntumwa yabayeho ariko hake humvikana ijwi rivuga ngo nguyu mwagazi w'intama w'Imana akuraho icyaha cy'abari mu isi Yohani igicamiro 2009 mwenda ta Branham yadukanguriye kuraba Yesu Kristo umwami wacu abantu bafise imitima igoretse nabo ubwabo bagoreka ibintu mbere twarageze kugeza naho n'amajambo yavuye mu kanwa k'umuntu tuyagoreka muramaze kubona ibyo bintu nk'ibyo ibyo ntibitahuritse nta muntu yovyemera ko vyabayeho ariko Imana ihabwa icubahiro Imana irafise umugwi satana ashobora gukorera ibyo ashaka akabakubita ariko mu bugingo bwabo ibyina muri bo baba bafise urubuto rw'Imana rw'ijambo riva ku Mana nk'uko tuzi uko avugishwa n'Imana bari bafise ijambo muri bo nk'uko natwe abakiri ijambo ryavugishijwe kandi tukongera tukumva ijambo ry'Imana n'inama zose z'Imana, inama zose z'agakiza ziva ku Mana. Twacitse abahungu n'abahungu b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Duhagarare dushikamye kandi ibyo bikogwa kubw'ubuntu. Imana yarungitse ubutumwa bwo kutugarura kuri lino jambo ry'Imana. Nimwibuke ijambo ry'intangamarara ngo kugira ngo bashobore guhimbaza umwami umunsi yabagendereye. Petero wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 12, igihe kirashitse aho benshi abantu bavuga n'abandi bakambika ibara abandi bakavuga ibibi bitabayeho babivuga ku bandi. Nibabona abantu bambika ibara abantu, nibabona ukuntu ubuntu bw'Imana buriko buragenderera abantu mu ihanga ry'Imana, ntibazobura guheba inzira zabo n'ukugwana n'iby'Imana kuri n'ukugwanya iby'Imana kuri muri bo. Ntibazobura guhimbaza Imana umunsi yabagendereye, umunsi yigaragaje hagati y'abantu bayo. Ndashobora kubazana byakizwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 41, 42 na 43. Haranditswe ngo Yesu Kristo tuzakuguma mu ijuru gushika ku gihe cyo gusubira guhindura ibintu byose bisha, maze niho Imana izokirungika ibihe by'impemburo kimwe kijyana n'ikindi. Kandi turabona yuko turabona ingene Imana iri kirakoranya ibintu bikoraniriza hamwe. Kandi tutari tuzi aheza amayinga ane uno munsi, murabona yuko ari guhishurwa kuva ku Mana, birumvikana uno munsi. Kandi turabona intumbero y'ubukozi bwavuye ku Mana biciye mu butumwa bwavugishijwe muri kino gihe cy'iherezo. Abo bose Imana yagiriye ubuntu, abo bose bashobora kwizera, abo bose bashobora kwemera n'imitima yabo yose by'umwami wacu yavuze, mwemere kwivyo ndababwira ivy'ukuri. Nk'uko abavugishwa n'Imana bazutse bakazuranwa na Kristo igihe n'igihe yabambwa kongera akazuka, nibyo Pawulo yandika mu Bitesalonike ba mbere cya kane guhere ku murongo wa 13, akavuga ngo niko Imana izozana, niko Imana izobazana na Kristo, nabo Imana izobazana na Kristo izobikora. Twabambanywe nawe, twapfanye nawe, twahambanywe nawe, twazuranywe nawe, kandi twakiye twinjizwa ahantu ho mu ijuru turi kumwe nawe. Turindiriye igihe aho ivyo bizoshobora kuba, kandi ivyo bigiye gushika vuba. Haleluya! Icubahiro n'ishimwe bibe iby'Imana yacu. Bakundwa, nimba uno munsi mu buryo bw'umubiri ntashobora kubishimangira ko nimba mu buryo bw'umubiri ibintu ntashobora kubishimangira ko ndabivuga n'ijwi rirenga ukukuri kwa Bibiliya, ko muri Bibiliya ndazi neza yuko nimba ntashobora kubivuga uko byagwiriza kuvugwa, ndazi yuko mwe muyera ko aza kwandika mu mitima yanyu rino jambo ryavuzwe, arigira guhishurwa kandi arigira ibintu bizima muri mwebwe. Mwemu yaraza kuvyandika mu mitima yanyu. Abavugishwa n'Imana barabantu barapfuye, bapfuye nkuko abandi bantu bose bapfa. Abaheburayo 11 bavuga ngo bamwe batewe amabuye, abandi baricwa, abandi bakatishwa imisumeno n'ibindi bapfuye nkuko abandi bantu bose bapfa, ariko bazutse nk'abahungu b'Imana, nk'abana b'Imana. Bakundwa, tugenda kuri nosi nk'abantu, nk'abandi bantu bose. Kandi abenshi mbere baratsitaye babonye mwenda tabara n'amatahukanywe baravuga bati ngo yaza kuba umuntu w'Imana akomeye kubera iki yari gupfa apfiriye mu isanganya y'imodoka bakundwa Imana ifise ikora ibintu ku buryo abantu batiyumvira nk'uko Imana yiyumvira irakora ibintu ku buryo ibintu byabo bayibitsitarako mbere abandi bacyahaguruka bakavuga ngo ngo naho yari umuvugishwa n'Imana akomeye ngo yari umuntu nkatwe Imana nirobanura abantu ku butoni kumana habaho gusa ibikogwa bitandukanye Imana ihabantu ibikogwa bitandukanye igatuma abantu ibintu bitandukanye kandi ivyo nibituma umuntu aba umuntu akomeye cyangwa ngo abe umuto ahubwo bituma tugira ikintu tujejwe mu bwami bw'Imana ikintu gikomeye cyane tujejwe mu bwami bw'Imana bituma tugira ikintu tujejwe mu bwami bw'Imana bakundwa Imana iduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwayo mu izina rya Yesu amen.